Turashimire komanda nyakumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 mu Rwanda tukaba kuri FM ijwi rya Amerika I Kigali 104.3 I Karongi ni 93 3 muri Uganda muratwumva tangomanzi kuri Voice of Muhabura ni FM 88.8 9 kubari Kisoro no micungararo ya Kisoro ku isi hose tu live kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com Facebook yacu Instagram YouTube na X ni VOA radio yacu ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi mwagiteguriwe kandi mugiye kugishikirizwa na Diana nini nahaze ndi muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika
muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
cyo ndi mu ntara mu yinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano Kampala Uganda
ngende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
Now
it's Rabu to me. Could it be America who he hosts? Have a curry radio, curry telephone, no curry mudasoga. Now it's Rabu to me. Tozi Heze, Urarad its way, Rimus, Sakum.
Uno munsi mu isaha yose muri isanga turayaga ku kibazo cy'abapangaye kupangisha amazu abayapanze bayapanga gute amategeko agenga ivyo gupanga amazu yifashe gute apangaye barengegwa na yahe mategeko hama abapangisha amazu nabo bagafata gute abo bapangiye muri video ndavye mu kanya ku rubuga rwa bagenzi bacu bakorera ikinyamakuru yaga mu gihugu cy'u Burundi bavuga bati na mananiza hari haje gupanga inzu bakabanza kubaza aho sengera bakakugira ko iyo nzu ironka muri mwidini rimwe bitagenda gutyo bakaguha amategeko bakakugira bati utegeza ko washitse kuri no saha muri ino nzu panze nubwo ipanze hari amategeko agenga runo rugo niko byifashe mu Rwanda bimeze gute muri Kongo bimeze gute abatwumva muri Rusaka na mwebwe harimo abapanze turabiyaga ko twisanzuye mutubwire ko mubayeho nk'abapangayi ariko n'abapangishije amazu na mwebwe murashaka kutubwira izo mvune mugira mukura ko babapangiye ntibivuga ko abapangayi ari wama mukuri gusa amategeko agenga umupangayi n'upangishije muri make iyo za gute yorohereje umunyagihugu apanze na nyene inzu turabigaruka ko umutumire rero twatumiye uno munsi kugira ngo dushobore kuyaga kuri kino kibazo cuno munsi ni umwe muri bagenzi bacu bo muri yaga akaba yitwa Spajon Ngabo rero ajeje n'umuyobozi mpuzabikorwa mu runani rw'abanditsi yaga Burundi mu Kifaransa ni directeur exécutif à la plateforme yaga Burundi muri yaga Burundi bari muri sekeza bise ndumupangaye Spajon ikaze ku ijwi rya Amerika kandi wakoze kwitaba uno butumire kugira ngo tuyagize abapangaye n'abapanze n'abapanga
cyane kudutumira kandi ndaramukije n'abari kubara dukurikira
nuko turabivugana ko nabonye bavyitabiriye ari benshi sinari nzi ko ikibazo cyo gupanga gihangayikishije cyane benshi barimo n'urwaruka ko bamaze kutwandikira benshi n'urwaruka cifashe gute rero muri rusangi upangaye ino saha twovuga ko yorohewe mu Burundi Gaspajo
ikibazo gihambaye cyane kuvuga cyane cyane nko mu gisagara cya Bujumbura niho navuga yuko byibonekeza muri rusange ikibazo cy'uburaro cyari kibazo gihambaye cyane ku muntu wese mu buzima bwiwe ariko rero mu Burundi twavuga yuko hasanzwe ari kibazo gifise ukuntu gihambaye mu buryo bw'umwihariko kubye kuraba ukuntu mu Burundi ubuzima bw'umurundi wabutunganije bivanye na nimico nimigenzo igenga barundi usanga umurundi ari umuntu afatanye cyane n'isi tuvuge ngo ibyo bita mu Faransa propriété foncière rero ugacusanga umuntu wese umwana aravuka agakura icyumviro cya mbere kiza mu mutwe yari karacubwenge avuga ati ndifuza kuba kinzu yiwanje rero ugasanga umwana ataracubwenge neza aravuga ati jewe nzokwiga nizamashure cyo nubaka inzu hanyuma mu nyuma ndo nk'akazi nubake nubake inzu hanyuma ngire ubugeni mbeho nkuze umuryango wanjye ako kantu rero ko kubaka inzu niko kerekana cyane yuko umurundi afatanye cyane n'ikintu cy'uburaro reka mbere no mu mico n'imigenzo y'abarundi baravuga bati birahuba ubakwe ikinone icyo kirado cyifashe gute mu gisagara cya Bujumbura cyane cyane nuko usanga abantu baba benshi bahari baba babaye mu mazu apanze aha Bujumbura urabye ku gikigiri cy'abantu bahabaye uzosanga ari bake bafise amazu y'iwabo mbere benshi bava mu ntara zitandukanye baba bamanutse kurondera ubuzima ari abaje gukora ubuzi bw'ibiraka n'ibindi noneho rero ugasanga babayeho mu buzima bwo gupanga ibyo rero ugasanga uwo muntu umupangaye arafise ingorane ziterwa n'iduga ry'ibiciro by'amazu ugasanga inzu abagiye babitohoza ko berekana yuko mu kiringo kitarenga imyaka ibiri inzu yahora nko ku 150,000 usanga igeze nko ku 350,000
aho ni nkahe ni mu ntara zose z'u Burundi cyangwa ni za quartier twavuga ko nka Ngozi
yego nama quartier cyane cyane agize igisagara cya Bujumbura kuko usanga ariho icyo kibazo kimaze kwibonekeza rwose ariko kandi kiba ari ikibazo kibonekeza mu bisagara bitandukanye bikuru bikuru by'igihugu nka Gitega Ingozi mu Rumonge icyo kibazo kirigaragaza mugabo hoho mu bisagara byo hagati mu gihugu ntibirigaragaza cyane cyo kimwe n'Ibujumbura Ibujumbura bigeze ku rundi rwego ruhambaye
abo bakora ivyigwa nk'ivyo byerekana ko inzu kugira ive kuri 150,000 ngende ku 300,000 mu kiringo cy'imyaka ibiri nuvuga ko yaduze kabiri birategwa n'iki ubutaka bwaduze amazi barihisha bayaduze biva kuki ahanini n'ubuzima butuma buduga bakaduza ayo mazu canke hariho ikindi gituma abapangayi abapangishije amazu baca badugiriza kuri banyene kubapangira
uretse yuko atavyigwa bihagije novuga yuko bisanzwe biboneka muri ico gisata c'ubuzima bw'igihugu hariho umuhinga mu mwaka yitwa Bandere Mbako mu mwaka wo mu 2011 yakoze icigwa yerekana yuko bivanye n'ukungene abarundi umurindi bariko kugwirirana hamwe ivyo bigahurirana n'ikibazo cy'ubukene bagenda bafise ugasanga benshi muri bo nugwaruka no munsi ibiharuro by'ugwaruka usanga batarenze imyaka 30 bari mu bice bya 60% by'abarundi acyerekana rero yuko atagikozwe muri icyo gihe cy'uwo mwaka ati uzosanga ubwo rwaruka ruriko rugenda rugana cyane ibisagara bimwe bita exode rural bari cyangwa no kurondera akazi cyangwa kurondera ubuzima ati mu nyuma rero haduca hari ingorane z'ukungene abo bantu bashobora kuronka uburaro ati mbere icyo kibazo kigiye kwibonekeza cyane mu bisagara na cyane cyane Bujumbura twavuga yuko inyuma y'imyaka ishika irenga gatoni 10 icyo kibazo kijya kimaze kwigaragaza ku rugero unavuga ngo ruteye ingorane ngaho i Bujumbura kuko usanga benshi mu bahabaye bariko baragira ikibazo cy'uburaro ugasanga bene amazu bariko bafata ingingo ataho gihwaniye n'amategeko ahari ugasanga abapangayi nabo bariko barabura iyo bata umutwe hirya no hino
ego unkundire turaca tubinuganza mu kanya ariko ko yakombona muhinga bw'ivyuma naje ambwira ngo hari benshi baturindiriye ka tubanze twakira bari ku matelefone atandukanye imbere ko duca tugarukaga muri studio tukayaga turahera kuri Dodi Dodieu Dodi ikaze ku ijwi ry'Amerika
murakoze
uherehe ga Dodi
ndi Bujumbura
Bujumbura magana
Ujumbura mubwiza.
Bwiza urapanze urapangishije.
Ndapanze.
Urapanze. Eh? Aho mubwiza barabagora canke baraboroheretse.
Byose ofete badutegeza koroherezwa mugabo.
Yego nuko rero uno munsi twagutumiriye Spajon n'umuyobozi mpuzabikorwa mu runani rw'abanditsi yaga Burundi bari mu isekeza ndumupanga yirumva ko rirakuraba akabazo ca intererano
intererano nisanzwe upangisha muri kino gihe akwiye kumenya ko umuntu amupangiye atari uwo ahinda. Alo?
Ego turiko turakumva duga ku ijambo.
Akamenya ko atari uwo ahindaro ge afise inzu yiwe nawe aba muri uwo mwanya bari guhiwe akamworohereza nisanzwe iki gihe baguha mananiza mu kuguha iyo nzu egosanga ego nibyo hariho iyo atokwemera nka nyine inzu mugabo agiye usanga hari mananiza
wowe ibyo uvuga ari nka mananiza ubona utanze nk'uturorero ibyo umaze kwibona ko nk'umupangaye ni nk'ivyahega dodi
akarorero no guha kari hafi kandi benshi baje ni nko gufata umuntu ukamubwira ati ibyo gutaha amasaha n'aya ate kandi atazi ko akagi ukora ka kashobora kuba kabikwemerera ari nawe ukura n'amahera yiwe icya kabiri
turakabiri
urashobora kuba ufite ibintu ukora mugabo ugasanga par example nka bariya abantu bavuza imiziki bagiye bafite amastudio mu makaritsiye hariho inzu nigeze kubona batabura igitari cy'ibihumbi mirongo itanu
bagitaburira nde
bagitaburira umuntu apange akora akazi ko kuvuza imiziki urumva nk'uwo baba bamusubiza inyuma cyane kandi aribyo yaje agiye gukora
bakakimutaburira kubera ko ntiyari amategeko none agenga igihe imiziki ivuga n'igihe itavuga mba mushaka kubuza abantu kwiryamira
ayo mategeko nyine yateye urumva ntahariho tuzi hazwi ko uko ariho akora igize gusa yaba hahari urumva niho baja kurondera aho batakorohereza kandi aho bakorohereza bahari mudaho ni byinshi mugabo urumva si niho
ngo ntacyo reka turaza kumuha akanya Spajon agira icyo avuze kuri ayo makaritsiye usanga arimo ibikorwa abandi bakabamo ingene umupangayi n'upangishije babwiza kubana ariko gadodi akabazo nibariza nihuta nimba atari banga wowe ko upanze urafise amasezerano kuhuza n'umu na nyine inzu
amasezerano ku munwa yo atanditse
urumva rero iyo hageze ikibazo nta ubarenganije uwundi kuko ibyo mwavuganye bitanditse biragoye kumenya uko mubikemura
urarenganwa 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 nk'ubu urashobora kubwira ati genda kandi ntuhari
aho nk'ubu ku muntu wakubwiye ati igihe cyose nzokenerera inzu nzoza ndayikwake ucumbisira
oya ibyo byo biragoye ibyo ni mwabivugana ku muntu nk'akarorero nk'ibyo ashobora kuvugana ku munwa ashobora kukubwira ati sinkeneye kujya kwinjiza inzoga mu iwanjye ashobora nk'umushyitsi ategereza kunywa inzoga kandi urumva yinjiza cyangwa induru ntureba uwo mushyitsi ntureba inzu yawe biragoye urabyumva muri iyo ishyitse biragoye ukuntu byifatamo
nuko rero urakoze cyane dodi kuduha ibyo byiyumviro byawe nk'uko Spajon yabivuze reka ugiraho wubahwe ngo nico bipfuza muri uno mugambi no kubipfuriza ko umuntu wese yoruranega urakoze
urakoze nawe
yego reka duce twakira na Claude ku yundi murongo wa telefone Claude ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze
uherehega Claude
ndi Nairobi
Kenya byifashe gute
tumeze neza muri kano kanya
maze kubona mu kanya ndiko ndaraba amakuru ko umukuru w'igipolisi yatanze imihoho nawe inyuma yaho ejo perezida w'ico gihugu avaniyeho abagize leta bose muratunganiwe aho muri byifashe gute icuka
tumeze neza muri uno mwanya amakuru nyine turayabona kandi turayumva
reka twigarukire rero muri bizo gupanga no gupangisha akabazo kawe canke intererano twatumiye Spajo Ngabo niwo muri mu runani rw'abanditsi yaga Burundi bafise umugambi isekeza bise ndumupangaye akabazo canke intererano
bo genda vuga ku mpande zose ndavuga ku ruhande rw'umu ku ruhande rw'upangisha nongere mvuga no ku ruhande rw'umupangaye mvuge no ntanange n'intererano mereye kubapangisha amazu ndavuga cyane cyane ku Bujumbura iwacu no kuvuga amakosa hari i Bujumbura umupangisha urasanga adafite amasezerano ntafite ibintu byanditse ku buryo yakiriye umupangisha abanza agasoma ayo masezerano arabe ko ibyo bintu abishoboye cyangwa atabishoboye kuko nk'akarorero bashobora kuba ufite nk'akazi ushobora gutaha bwije ugasanga wewe amasaha nabo bagiye ko aho hantu baye ako kazi kawe ntibizokunda yuko ubandanye ugakora kandi ariko gatuma wishyura ubayemo icyo nicyo kintu cya mbere gihari usanga ari amakosa ku ruhande rw'umukugiye gupanga nawe ugiye gupanga bisaba kubanza kubaza kandi urwo rupangu bagendera kuki binjira sangahe batahasangahe ku buryo udashobora gukererwa yari iyo utabibajije naho nyine wongere ugiriranye amasezerano n'uwo ugiye gupangira musinyiranire apana nk'uko dondi abivuze ibyo kumunywana nabyumva mushobora kurenganyana iyo mugeze imbere yababatunganirije ni byiza yuko upangisha cyangwa upanga mugiranye amasezerano
none udusangije nkagaho onye Nairobi muri Kenya hoho zifashe gute kibazo kirahari naho nyene nabonye amazu yabo bo anatandukanye hari ya apartment menga nayi buraya niki ico kibazo kirahari canke imbere yuko mwinjira mu nzu amasezerano aba yanditse wayarenga ko bakagusohora
bo biravana nakaye umunaherere mu cyanka vana n'inzu umuntu abayemo hari inzu musanze inzu zinye zibazi zubatse n'amabuye cyangwa amatafari cyangwa ingorofa ibyo byose biza kugira ubwo rwandiko musinyiranye imbere yo kongera aho hantu ko ibintu bagendera ko ubishoboye cyangwa utabishoboye ukabanza kubyiyemeza ariko naho nyine hari izindi zo nyine zimwe ziciriritse usanga nyine winjira uvuga ati yewe nta kundi umva bibaye n'uburyo bwawe nta kundi bubigenze reka mbemwo nibyanka nzobiba mu kunyene
urakoze ubwira umunsi mwiza Claude ngaho na Nairobi muri Kenya
murakoze cyane namwe
ego nuko rero Spajo urumvise ibyumviro byamwe n'abandi dodi mu bwiza Claude Nairobi ariko ndagaruka gato kuri uno mugambi ndumupangaye nubwo twari twabanje gusasiza ikiganiro tuvuga uko byifashe muri rusangi ndumupangaye mwayumviriye kwe utwo tubazo turiko turumva ijya nino haba muri Kenya haba mu Burundi n'ivyo mwatubwiye tugitangura ikiganiro igituma mwarayumviriye ahanini ni kubera iki
ego murakoze cyane cyane ibisekeza ndumupangaye twagiyumviriye bikomotse ubwa mbere na mbere ku butumwa twagiye turonka ku mbuga zitandukanye dukorera ko nkayaga aho rero usanga hariho abantu bariko barakwandikira ati turabasavye muri yaga mutuvugire ikijyanye bishikakure hariho umuntu yasohowe inzu ngaha mu byiza cyangwa umunyaka yiga gutyo uwundi ati byagenze uku n'uku n'uku ukaraba inkuru bakwandikiye tugasanga ni ibintu biba bibabaje rwose bigaragaza yuko abantu ntibazi amategeko bagenderako cyangwa amasezerano ari hagati akogwa hagati y'ubupande n'ubupangishije ntiyubatse neza cyane ntibanayasoma bamwe bamwe n'ibindi aho icyo ni kimwe cyatumye dushobora gukora iyo isekeza ryacu ndumupangaye icya kabiri ni uko kuntu abantu baguma bariko baridoga ku bijyanye n'ibiciro by'amazu kugera kuma biduga ugasanga mwene inzu arafashe ingingo yo kudugiriza ko mu gatondo ugasanga yakwandikiye yuko yahindutse ubu agiye kongera ku 50% ijana cyangwa yarenga hatarinze kugishwa inama ubusanzwe ari karayibamwo ngo bamuhe n'umwanya wo kuvyitegurira. Iyi ni ingorane ya kabiri. Ingorane ya gatatu ni bijyanye n'ingene usanga ubuzima muri rusange buriko buravimba, twavuga ngo muri rusange. Noneho rero kubera ko iby'uburaro ari kimwe twavuga ngo mu byankenerwa ntasubirizwa, umuntu adashobora kuba yokwibuza cyangwa yovuga ngo atacyumvise ndabandanya mbaho, usanga ari ngombwa yuko nacyo nyene tuvuga tuti abaduserukira bo gishyira ko intuzenye umwitwarariko uhambaye kugira ngo abanyagihugu cyangwa abenegihugu babandanye babaho neza. Nizo mvuze ko navuga ngo zadutumye twiyumvira gukora iyi sekirizo ndi mupangaye kugira ngo ibyo bibazo byose bica habona nyine biganirwe ko n'abategerezwa kubimenya. Reka mbere n'inyishu zikwiriye kuri kimwe kimwe cyose gishobore gutangwa, na cyane cyane hadashyizwe inyuma kumenya amategeko yoba hari agenga ibyo gupanga no gupangisha.
Urakoze cyane. Twakire na Jean-Marie. Jean-Marie ikaze ku juge Amerika.
Yego.
Uherega Jean.
Okay, ubu tuvugana jewe ndi mu Ruziba, mu Ruziba muri komine Kanyosha niyo ndi.
Ruziba komine Kanyosha. Yego. Urumpangaye cyangwa urapangishije bitagukundira nimba wumva ribanga urashaka kuvyihorera ntacu.
Sasa ndi kumva neza ndi kwenda kumukongeza byinshi nkasha ndabumva.
Niko ndakugira niko era ko numva uri kutuvugisha uri muri byinshi ahubwo banze uhagarika ibyo uri umwe kuko imigeri ibiri datereka tubanze tuyage. Nako mbaza urumpangaye cyangwa urapangishije?
So ndi mupa jewe ndi umuntu vya ndi mupangaye ndapa.
Ya kabazo kawe rero cyangwa intererano.
Okay. Ama icyo nagomba kuvuga ni kimwe gikurikira, abantu bapfa abantu dupanze turahura n'ibibazo byinshi cyane, turahura n'ibibazo byinshi. Ibibazo bishobora guhura n'ibi bikurikira. Ushobora gusanganya n'inzu umupangiye, wamara kumupangira akakubwira ko ugomba kumuriha amafaranga kama wiki mu gihe uyabuze ubimusiguriye ntabyumve, ugasanga nawe akubwiye ati ko byanse tushobora kundiha akacafata ingingo zo kukwirukana agasanga ariko araguha amategeko aremereye akubwira ngo kuriha hegiyerema nabo ukacisanga birakugoye, ukagisanga amafaranga wasebye kugira ne kuyaronka. Urumva izo ni ingorane duhura nazo.
Mugabo Gajama hinge gatonya ntavugiye iruhande rw'abapangishije, none washaka wiyo mudapanze nawe abafite amafakture rigarinda kuriha ahurumva ko umurengeye mu gihe mumvikanye ngo utegeza kuriha ukirengagiza nturihe, hari abandi bashobora kuriha numva umenga kutariha nabyo ntibisa neza umurenge.
Byari kuba ari byiza mu gihe umuntu apangiye umuntu apangiye atahurana umupangaye na nyene inzu bagatahurana ku buryo washyize ingorane, umuntu akamubwira ati jyewe uyu munsi byanse sinayaronse ati nzore hamwe kwezi gukurikira akagutahura
aho. Okay, rekandeke spajo abari we aca tubwira ukavyibaza hama ugira umunsi mwiza ngaho mu Ruzi.
Ndabasaba murakoze namwe kutuhamagara mugubwe neza mugubwe neza namwe muheza.
Urakoze ubandanye ukora neza utwurimo turumva ko ari kurakora n'udukogwa tundi kandi turashima abatwumva mwongera mukora bitu bitwereka ko mudusite ku mutima cyane mukumva inzira radio yacu mu gihe muriko murapagasa navyo ni vy'agaciro. Spajo wumvise Jean-Marie mu Ruziba?
Ego cyane Jean-Marie namwumvise ariko ni kuvuga ngo icyumviro cya Jamali kirahwanye cyane na bimwe nariko ndavuga kuko hariho amategeko asanzwe agenga ibintu bijyanye no gukota no gukotesha. N'amategeko ari mu gitabo twavuga ngo gisanzwe gitunganya ibijyanye n'amatati ibyo bitako civile mu gitabo cya gatatu livre trois mu ngingo ya 385.
Subiramo gatoya, ni ingingo ya kangahe?
385.
Ego.
Code civile livre trois.
Ego.
muri ico gitabo rero iyo ngingo niyo yerekana neza ibisabwa umuntu aba akose urumva baramusaba nko gukoresha neza ikintu aba yakose nkanyene cyo akagikoresha icyo basezeranye yisunze amasezerano bahanye bwa kabiri arasabwa kuyiha amahera bumvikanye ku kiringo basezeranye ariko rero ivyo nibishira inyuma umwumvikano ku bisanzwe umwumvikano n'ikintu gihambaye nk'uko Jamari yari karabivuga birasabwa yuko abantu bagenda bumvikana kuko baba bafite icyo bahuriyeko rero ingorane aho zikunda kubera ni uko usanga yabanye n'inzu cyangwa umupangayi umwe wese agomba kubitwara uko yishakiye atisinze amategeko kubera kutayamenya nkumbure cyane kubera kwirengagiza cyane kubera izindi ngorane asanzwe afise cyane ugasanga bashikiwe n'ikibazo amategeko asanzwe ahari adashobora gutunganya mu buryo twavuga ngo butomoye adategekanya mu buryo butomoye rero ugasanga bamwe n'abandi bariko barabyitwaramo mu buryo butabereye
haya kabazo nshingira ubunyene nshanda kagaruka ko mugabo kugira ngo Gerardine ntaba ashavura ko namutebeje ku murongo reka mbanze ndamwakire hama nshanda kukurikira ku kabazo mukanya Gerardine kaze ku ijwi rya Amerika
ndabumva
ureka Gerardine
sindiwe ndi inosa
uri inosambwa kuri telefone yawe bambaye ngo ni Gerardine dusa nayo numva umenga iryo zina ni ry'abakobwa
ego niwe telefone ni yiwe mugabo nije ndayifise
ukoresha telefone y'uwundi muntu kugira tuguhamagare
ni y'umugore wanjye ni y'umugore wanjye
kandi tuba dukeneye abo bapfasoni nyene muri isanga ntituronke abagore n'abakobwa tuba tubashaka ubucumu duha tubanze tuvugane hama abandi duce tu tubabwisha mu nyuma kugira ngo kwakunganisha bose gukunde sivyo
nagendaye gutwaye ku murimo ahubwo no kubera ngira ngo imirimo baba bafise kenshi na kenshi dasanga bariko barakwikirana amakuru kuri Facebook
uhavuga ngo gupanga biraba abagabo ntibiraba abagore niko bimeze
nukuri rimwe na rimwe urabona nk'iyo umuntu yubatse nk'inzu kenshi na kenshi ni gake usanga ari abagore ariko bazipangisha usanga niyo umugore yayubatse ayishyira ku mugabo
reka reka ibyo ni ibya kera twarikukiye ubuundi ego nuko rero Inosa akabazo kawe kuri ibi turiko turayaga byo gupanga uherereho imbere ko tuca tuvugana
nukuri ndi mu Buganda
urapanze urapangishije
no mu Buganda ndapanze ariko mu Burundi ndapangishije
aha umva uraza kutubwira byose nk'upanze nk'upangishije ndako rero hamara akabazo ufise ubaza muri ya ga Burundi naho nyene turaguha akanya
urabona nk'ikibazo kiri mu Burundi muri iki gihe turimo iya hari igihe umuntu arondera udufaranga nka jewe nubatse inzu ndazubaka ni mfite gahunda yuko zizondabirira abana bakugira ngo zibasomeshe ariko siko nabisanze ntabwo mu nyuma nahavuye nicuza nk'amahera yanjye nashize niyo ndayakoresha ibindi ariko kimwe n'ibyo no kubera inzu iyo uyubatse ntihombe idabomotse ntihombe ugu umubona inzu yawe n'itaka ryawe nta ngorane ubuhageze yuko upangishije ndabafise ngafise imiryango ishika umunani
upangishije
impangishije
amazi umunani nari
yuko izonyigishiriza abana ariko rero ubuhageze yuko n'upanze naho umukuru yakubwiye ati singira iyonja wamusaba amahera ati ntayo mfize rero byaho bisigaye bigoye ukabura icyo ufata n'icyo ureka iyo mu mategeko ya leta y'i Burundi naho umuntu naho yoba aguheraniye uramurindira akaguma arondera inzu ayirose kuko ntushobora gufata ibintu byo ngo bite hanze aca kwabwiriza yuko hariyo amahera na ya mahera atayariyo kugira ngo bishare mu rukwegane kandi haca hafatwa nde mwene urupango kuko ngo nticemerewe yuko usohora umuntu ngo nuko aguheraniye
hama rero
inaho nasanze ari ibindi iyo upanze hariya Burundi keshi uriha iyo avasi heze ariko bo ino bashaka yuko avasi hari uriha nuko avasi heze iheze ariko ino bavuga bati banzumarire avasi hanyuma tutangura kuriha ariko I Burundi ubanza kumara avase keshi na keshi yo bacha bagenda ni yagiye agenda gutwaye nka meza 3-4 uko nta none uje kumwitwarira hehe
wowe rero uvuga ati abapangishije mu Burundi ni murabangamiwe tanke
turabangamiwe gose uko je nkaje hariyo nk'abantu bashika nka 3 nagerageje maze umwaka wose mvuga nti basi nimufume mugenda ugaso jewe mumpo inzu yanje ariko bikaba ingorane ntibaguha kazoza kuyaguha aguhiraniye nka meza 3 kaja kuwezi kumwe none ugire nturi mu musohore
hanyuma
ngamiwe rimwe na rimwe bose
hama muri Uganda naho abapanze ku ruhande rw'abapanze naho bimeze gute
hangaha amategeko yaho ku bisanzwe je mbono menga uko na leta ikibyinjiramwo abatware bacha babijamwo bakaguhi misi yo misi heze ya ucugenda
urakoze cyane Innocent kudusangiza ico yumvira kuri kino kibazo nk'upanze muri Uganda agapangisha mu Burundi ugira umuse mwiza
ego namwe murakoze
urakoze nawe wispajo ngaruke rero kuri kakabazo nari ndakubika imbere yuko mfata Innocent yakore wumvise ko yakoresheje telefone ya madame wiwe Jean-Marie Muruzi bati baratugora hari nige tutaba turaronka amafaranga kuza kutudubihisha tutaronka amafaranga muri yaga none ntibazo havuga ati mwe ntumva ko muriko muravugira abantu bagorana rimwe na rimwe cha kintu namye ndaba video ya yuge turanamunamutsa ahari ko aravuga ngo mu gupangisha babaza ngo ukora iki uhembwa ngahe numva ko ririza kubanza kubaza akabazo none kugira ngo bye bibazo ntibyaduke kugira ngo inzu uyihe umuntu uri sibyo kwazoshora kukuriha ku kwezi ku kwezi
aho hari kibazo gihambaye cyane ni umva nunga n'ufatanya n'intererano ya Innocent ari mu Buganda ahibye kutubwira ibibazo afite nk'upangishije kusanzwe ibijyanye n'uburaro muri rusange ni kintu twavuga ngo kitategerezwa ikibazo kitategerezwa kurekeranwa abanyagihugu ngo bakitunganirize uko bacumva ni ikintu twavuga ngo leta n'inzego bakorana bategerezwa kugiramo ikiganza gikomeye bagatanga intumbero ingene ibintu bikorwa reka mbere bakanaherekeza agafasha abanyagihugu mu gushobora kubitunganya no kubibanamo mu mahoro ukurumva nimba ishyirima gato nyirashaka kumenyesha yuko mu haraciye ikirengo nibaza nk'icy'ukwezi hafi nimba atari nk'inzu zitatu hariho umutegetsi wo mu ntara ya Bujumbura yanditse atangaza yuko ngo abanyagihugu bo muri
Mutimbuzi
ngo batosubira gutanga inzu ngo ku muntu afite akazi katazwi cyo ki bazwe n'ikibazo gihambaye cyateye impari cyane mu bantu bakurikirana iby'imbuga hwaniro aho usanga bagiye babivuga ko ibitandukanye akavuga bati none rero akazi kazwi bisigura iki akakazi bisigura iki mbega byayisigura ufite umushahara wa buri kwezi mbega uwo mushahara wowo nangahe kugira ngo ushobore gukura mwayinzu tuvuga yuko ari ikibazo kidasanzwe ku buryo uvuze ngo umuntu wese afite inzu yo gupangisha yame abanza kubaza yuko uwuje kumupangira afise akazi akahe mbere akanamusaba na kontra y'akazi amasezerano y'akazi nibaze yuko byogorana ahubwo mu kuraba ntako karero Innocent yaduhaye uko bitunganije hiye mu Buganda uvuge ngo inzego ziba zirongoye igihugu nibyo bishise ububasha n'uburenganzira bwo gushobora gushyiraho amategeko bamwe n'abandi bategerezwa kugenderako baba bapanze baba bapangayi bagatanga intumbero bakavuga bati ibintu bigenda uko hanyuma uwupangishije ubigenza uko uwupanze ubigenza uko utarinze gushyiraho ibyo twakwita ngo ivangura ukurumva igitunze umuntu bahari abatunzwe n'ibiraka bayaronka rimwe na rimwe hari abaronka menshi gusumba abandi kandi bayaronka rimwe rimwe uyaronka twavuga ngo buri kwezi ugasanga ni waronka make gusumba uyaronkera rimwe na rimwe numva bicabigorana
hama nk'umuntu yoba ariko rakumva ari kuko ino radio urumvirizwa n'abarundi n'abanyarwanda baba mu mahanga abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada n'ahandi, naho nyine niko bimeze. Ugiye gusaba inzu ahantu urashobora kugenda gupanga inzu, wagenda kuyipanga bakakubaza ati uhembwa ngaha, kugira bumve ko uzoshobora kuyaronka. Utashobora kuyaronka ukagenda aho ushobora kuronka inzu yindi. Umuntu yo kumva uri kuravuga gutya gacabwa ati Uburundi buri mu nzira y'iterambere ibindi bihugu birimo, kugira ngo ico kibazo gikemuke cy'upanga yafise n'udapanga yafise, se wotumwishura gute Gaspard?
Nibaza yuko mu gihe inzego zijejwe ziba zatanze intumbero zigashyiraho n'ivyankenerwa byose kugira ngo baherekeze abanyagihugu muri icyo kibazo, nibaza yuko byogenda neza. Byogenda neza kuko ingorane iza kubereka ni hamwe usanga umuntu wese ariko abikora uko abyumva, akifata ingingo zihwanye n'amarangamutima yiwe. Ariko nkumbure ata ntumbero twovuga ngo abantu bose bategerezwa kwisunga kuburyo umuntu wese abijyamo abizi ihari. Urumva muri Uganda ariko araje kubwira ati jewe sinari nzi yuko bizogenda gutyo, sinari nzi yuko bizohera, ndiko meze nk'uri karabihomberamwo amahera nashizemo ntariko ndayaronka. Kiba ari ikibazo gikomeye kuko muri icyo gihe inosa n'uko nkumbure atari mu Burundi ngo ababanga n'abapanga yiwe, ari igihe usanga inosa yatwawe n'agashavu, ugasanga nkumbure harabaye n'ibyo gushira nako hagati yiwe n'abapangayi bariko baranka kumubisa. Rero novuga nti biratahuritse yuko umuntu ku kintu ciwe afite uburenganzira bwo kuvuga ati ndagitunganya uku, mugabo hategereza kuba hariho umurongo w'amategeko yisunga, hakaba hariho n'inzego zitegereza kumutunganiriza mu gihe cy'ikibazo.
Yego, mbega ibi tuvuga biraba koma bamvuga kano biraba yamakartie yose hariho iyo turiko turavuga ngo ntutahe saa sita z'ijoro hamukaba wipangiye mu rugo rwawe atawundi muntu arimwo. Hariho nk'ibipangu kera twita ngo mu giti haya za Kiriri, za Kinindo, za Ruhero ahatandukanye, za Kigobe, usanga muntu nubwo apanze aba ari wenyine. Ibibazo turiko turavuga vyega muri rusangi bose canke vyega babandi bapanze mu makartie ntitwita yabaye abaye mugabo abamwo abadasa ubushobozi buri ku rwego rwo hejuru.
Yaba aba mu mazu novuga ngo abamwo abadafite ubushobozi bwo kugeza ku hejuru, yaba ababa mu mazu bipangiye ubwabo, hari igihe usanga bose niba barafise ibibazo bibahanze bimwe cyangwa ibindi. Nanze nk'akarorero uba mu rupangu upanze urupangu rwose, ni kuvuga ngo ntabana nyamira rupangu cyangwa ntabana n'abandi muri urwo rupangu, urasanga n'ikibazo cyo kumudugirizwa ko amahera ukazinduka wumva ngo nadugije ibihumbi ijana, ibihumbi amajana abiri gutyo, n'ibintu nawe bishobora kumukora ko naho baba mu rupangu rwa wenyine. Bajya nabo baba mu mpangu ziba zibayemo abapangayi benshi cyangwa babanamo na nyine rupangu, nibo kenshi usanga bariko barahura n'ibyo bibazo byo kuvuga ngo twebwe amasaha ya twatwugaye, hari abagera kure bagafata ingingo zo kugara amatara n'amazi, kagucira k'amatara n'amazi, hariho abo usanga bariko barafatira izindi ngingo ngaha kirazira kuhakirira abantu, umva ufise ariko utusahuba ntushobora kumwakira n'ibindi byinshi, kandi wari witwa ngo riha amahera ku kwezi.
Urakoze cyane Spajon. Duce dusubira ku murongo wa telefone aho tugiye kwakira Felix. Felix ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga, dusangire ikiyago. Felix uratwumva? Felix turi kumwe Nadia. Felix ariko bamuhinga bw'ijima ko arambwira ko Felix hari, ariko si ndiko ndamwumva jewe, ntamwumva bisigura ko n'abandi batamwumva. Kadafi wewe uratwumva?
Ego je ndabumva.
Uherega Kadafi kaze ku ijwi rya Amerika.
Ndi muri Kenya mu ntara ya Turkana. Wese
Turkana mumeze gute ngaho muri Kenya? No musi muri Kenya mwitabiriye ikiganiro cyane, turabashimi.
Ego
uherere
kujyana ko
hehe. Ego ikibazo canke intererano
iza novuga jewe novuga kubijyanye n'abapanga ibe n'abapangisha, nuko buhoba amategeko nk'uko mu bindi bihugu bibaho, kubera mugihe umuntu afisinga pangisha kubwa kabari umukristo nizi sengero z'abakigo akaba yanka inzoga yanka itabi akaba twari ashaka umuyobozi w'isengero abayobozi w'isengero ni ngombwa nyene n'ashaka kwemerera bacanganya ibintu ibyo ari umutwe cyangwa batumaze bacafuza mu ruhande bahagarariye ni iyo bivuga imbere y'igihe kugira umuntu aje kupanga aze abizi uko abo bantu bapanze udataha mu ijoro cyanke uta utazanaho ingeso mbi nk'ubusambanyi cyanke ngo unwe ibyo yura mutwe hamwe ubumva atabishoboye akaza karaba handi hano yokota hama n'igiciro ku kwezi byo kuduza batabivuganye ni wagatubye atari byiza na leta yo bijyamo kugira ngo hagiye umuntu aduguriza k'umuntu kwa muntu atiteguye bacu umuntu duguriza kw'amahera bisaba umuhe umwanya wo kwitegura kugira ngo arondere ahandi nkoba nk'amezi atatu imbere y'uko wabate mu mezi atatu ari imbere bisaba uzondihaya ama nawe akakipanga akayarondera yumvisha iyo yashobora sawa yambutse yashoboye agaca ahandi hantu hazimbutse aca
urakoze ubwira umunsi mwiza ngaho onye muri Kenya
ariko hama kubapanze kubapanga nabo nyine hari abantu nabo bisaba bubahe inzu bamenye ko atari gwabo iyo uri mu nzu y'undi muntu bisaba kumenya ko atari gwawe kugikugirira isuku kuriha nyene kukwezi ibintu kwa mumbi kwa kuriha ni ibintu udandazwa bisaba kuriha nyene inzu atari gwagwiwe
urakoze cyane kuri ibyo byumviro byawe ngaho Nairobi muri Kenya nturi Nairobi ari kugira umunsi mwiza ego reka dusubire kwa Felix yaje ku murongo wa telefone yagarutse Felix ubu turibaza ko twumvikana Felix urahari Felix uduzidwi muhinga bw'ivyuma baracabona ko ukiri ko mugabo nturi kuratuvugisha uratwumvaga Felix Felix uratwumva
Hello
Felix twumva tuteko turumvikana neza kugira ntadutware umwanya w'abandi bashobora kutuyagisha byoroshye reka nsabe muhinga bw'ivyuma bamuvane ko tuje ku yindi mirongo hanyuma Spajon kadafi ivyumviro vyiwe wavyumvise ariko akabazo ca nibaza muri ryasekeza ndi umupangayi wa mwarigeze kubaza ababitura muri babandi babandikira nimba ayo mananiza nk'umuntu akubwiye ati sinshaka kuzontahira ko sasadi joro jewe ndagupangishe ndabikubwira imbere ko ndaguha iyo nzu cyangwa nza kuguhindura ko wamaze gushika mu nzu yanje barabivugana imbere
ibyo cyane barabivuga udusanga benshi mwene izo ngingo ni ingingo zifatwa twavuga mu buryo bwo kwiyandikiza ingingo twavuga ngo bwa mbere na mbere ziba zanditse ahantu mu mategeko agenga igihugu ingingo nyine ipanga ashobora gufata gutyo nyene kuko aba byutse yifuza kwiza ibigenzo agaca afata ingingo ni ingingo rimwe na rimwe usanga mutaba mwarasezeranye mu ntango kuko nk'uko abagiye bagira icyo bashikirije bagiye babivuga nibyo umuntu avuze ati jewe ibintu by'ibanze bigenda ukuntu n'uku birumvikana mugaba hatarayo n'indengarugero umuntu akavuga ibintu wumva yuko byumvikana hariho abantu bakuvuga ngo nkumbure bikika inyuma y'uko amategeko atabatomoye kuri ibyo bintu ugasanga bariko barashyira kuri icyo kibazo ugasanga bariko barashyira ingingo ataho zanditse rero kenshi ibitezo ibibazo uzosanga ari ingingo umwe cyangwa uwundi zindutse afata atabanje kubigira inama n'uwundi
urakoze cyane Spajon subire ku yundi murongo wa telefone ahari Mugisha Mugisha ikaze muri isanga
uko niwe neza
ego urakomega Mugisha
ukuri turashima
uherereye he
niwe mu gihugu cya Zambia
Lusaka Zambia havugwa makinga aho mu Lusaka
na mahoro akariho gacanze n'akazuba gakeye
ya mwe mu gihe cy'imbeho mu gihe nga Washington DC ubushuhe dufite ntibugira uko bungana harashushe cyane
yeye cyinde cy'irangira nano kukwiye cyangwa igihe cya kimwaga na muga n'ubu uye cyinje cyane kiragabana
Mugisha none ngaho urapanze cyangwa urapangishije nimba atari banga
urapanze
wumvise ibyo turiko turayaga rero ijambo ni gwawe yabakabazo ubaza spajon chanke intererano ivyumviro no musitwa abahaya kanya abapanga imisanzure
yego abantu mwagize neza kwibuka abapanga kuko iki cyo kintu ni wabi nakiyamenya ni kintu gisanzwe muga yiraje mu bareme ni no bakwiye ho byinshi cyane cyane mu bagenzi ba Afrika n'ishimo abapanga icyo cyaba hamwe gisengara kandi afite amadeya bari bake rero yanitaye mu gihugu cy'u Burundi niho nabonye mwasa n'abakubishaka byinshi cyane
ni kubera twagiye kuraba uno mugambi wa ndi umupangayi mugabe imipaka ntitwayugaye ku ijwi rya Amerika turi mpuzamakungu twabifatiye imizi mu Burundi mugambi wibuza ko tuvyerekeza ku isi yose
ndo mbuga nk'akarere ntanga mu bihugu tubayemo nk'akarere muri Zambia ndabanje kubiso usanga amaze kuvuga handi kasanga ibigenzi muri make mupangayi muri ibi bihugu nka kugira zongo mukiriyane mukwe apangaye niyo dusanga aho yahije kuko uko biri mupangaye muri iki gihugu urihira imbere y'uko winjira mu nzu mbere avayo kuri uyinjira mbe urariha kandi avayo ko itari cyo itangura urihimbere yenga aho bisa n'ibitandukanye mu Burundi tujya kuriha inyuma y'ukwezi tuguhegize abo barihimbere ko bagutangira
yego
ari naho akunda kuba ikibazo mu Burundi k'umuntu ibyo usanga ahegeje kwezi agakuriha atanga urukumbi iyo twizi icyo kintu kirakunda kugorana mu bihugu byacu nk'u Burundi ariko muri bihugu uhegeje kwezi amenya ugenda cyangwa uhaguma ngo n'uburenganzira bwa nikivuga yuko kwezi ubayemo ngo warahegeje kukuriha azavuga ngo ko ntanguye mu mbere gukurikiza niyo nakunda kuba akabazo cyane mu Burundi bisa mu Burundi turiho kwezi ariko tuguhegeje ariko iyo turiho kwezi ariko tugutanguye ndaba hose amategeko namwe ndibaza amategeko agenga abapangayi namwe nko muri iki gihugu cya Zambia iyo habaye ikibazo umunyenyezo bigasaba ko akemera inzu atanga amezi atatu ku mupangayi kugira abe yiyoganije abe yaruye hanze kandi ayo mezi atatu ntabwo ajya mu yo ariha ni amezi atatu amuha ibyo ni byo bihabaye bitumbuka umunyenyezo akayikemeza igihe umupangayi nawe ashatse kwimuka abimenyesha iyo ni inzu ava yuko ukwezi kurangira bisaba yuko ategeze kugenda ariko ku kwezi
wowe urumva birafise uko aho onye muri Zambia birafise uko bitunganije mu mpera za kino kiganiro turaza kubaza Spajon nimba hariho inzira nk'abakore kuri kino kibazo cyane muri yaga Burundi turaza kubaza nimba hari inzira babona zojaho kugira ngo yaba upanze yorohegwe yaba upangije yorohegwe urakoze muri Lusaka Zambia ubwire umunsi mwiza kandi abumva runo rurimi turiko turavuga tubashimire ko muri komera dukurikira turazi ko muri benshi mutwumva muri ngaho Lusaka Zambia urakoze mugisha cyane cyane muzoze murazana n'abagore n'abakobwa tuba tubashaka muri bino biganiro biraryoha kuyaga na bose
tuba amaze kubw'umuryango ino amaze kub'imiryango ubwo birahari ndetse n'ururimi rw'ikirundi rw'ikinyarwanda mbona abasana bariko barabimenyera cyane nawe bitangaje
urakoze rero ugira umunsi mwiza ngaho muri Zambia Spajon muri yaga Burundi hari umugambi rero ariryo sekeza yandi umupangayi hama abapanze nabo iyo muyaga nabo bapangayi ntihari igihe mwumva ko nabo muzohavamo bagirira irindi sekeza nta mananiza mwumva azanwa nabo bapangayi muvugira
iri sekeza ndi umupangayi naho wumva umengo rivuga ku mupangayi gusa oyaha biravuga no ku nuko yavugira n'abapangishije kuko nabo barahura n'ibibazo muri kino kibazo kijyanye no gupanga no gupangisha twaragize amatohoza turasanga nabo nyine bafise ibibazo bahura navyo abapangishije amazu uri abatanga amazu yabo mugabo ugasanga bene gupanga ntibariko barabariha ku gihe bakabaheranira ugasanga inzu yabo bayifashe nabi n'ibindi bibazo nabo nyine bagenda bahura nabyo ugasanga rero ingorane ziriko zigenda zihura na bose yaba upanze cyangwa upangishije nibyo nk'uko bagiye babivuga n'abandi twarabibonye mu matohoza twagize yuko
n'abapangishije nabo hari gihe usanga yahuye n'umuntu atamufatiye neza nk'uko amategeko abitegekanya inzu yiwe. Ibyo n'ibibazo nabyo nyine twagiye dushyira ahabona muri ino seke kuko twabyiganiwe na bene byo n'abahura nabyo kenshi.
Unkundire nkubikize amaso gato kuri Facebook yacu kuko hariho na benshi batwandikiye, ndatoramo ubutumwa buke buke nitwo bumara bwose. Ndahera kuri ubwa Aziza yavuze ngo mubivuga ngo murabizi, ekaga ufise abana ushobora kubura inzu bivanye n'ubwoko bwawe, ushobora kubura inzu kandi nyene inzu bivanye n'ubukene afise, ashobora kukudugiriza kwa mahera ku kwezi ku kwezi, akakubwira ngo ubuzima busigaye bugoye kandi utamurusha ubuzima bwiza biragoye n'ukuri, ariko na leta nta kintu ariko na leta nta kintu ifasha abapanga. Ibintu bya Aziza tubwiye n'ibyo hari abapangisha barabiye kuvyo ubwoko ga espaje
je birahari mu byo abo twagiye tuganira muri bekeza bagiye batubwiye ibyayo ndi twavuga yuko usanga hariho bamwe n'abandi baba mu bapanze cyangwa mu bapangishije bifatira ingingo atawuzihwaniye n'amategeko atandukanye bagenga igihugu cyane agenga mu bantu bwiza hagati y'abantu, ugasanga hariho uvuga ati jewe ntunzanire ubwoko ubu, jewe ntunzanire abari mu idini iri cyane utari mu idini iri ntunzane, jewe sishaka kuntangira ameze uku cyangwa kuriya. Hariho ibintu ugiye kubyumva usanga biteye isoni, ibyo by'ubwoko by'ukuri birahari. Ejo hariho umuntu twahuye mu ibarabara ndiko ndatembera acambwira ati nikuri nigasekeza muri ko murakora muriko muvuga ibintu bihambaye ntimushobora kwibaza ingorane dufise. Wewe mbere ni n'umukongomani ariko arambwira ati jewe nagiye kuba ahantu bakimbona acariyamiriza ati reka ntunzanire ubwo bwoko ngaha atwe ntitubwemera. Kubera iki? Bari bibagije yuko ari ubwoko kanaka sindinze kubuvuga mugabo ni abaja bumva rikavuga igifaransa ati kumbe si umurundi. Hanyuma ni ibibazo bikunda gushika, urumva hariho abemera abo banyamahanga, hariho abatabemera n'ibindi bitandukanye. Ibintu by'ukuri twavuga ngo nta mategeko abigenga ahari cyangwa ni ibintu bikurira mu mutwe bihwanye n'amarangamutima yabo, ariko si ibintu byategereza kuba bigengwa n'amarangamutima y'abantu, ni ibintu byategereza kuba bigengwa n'amategeko yanditse.
Aziza muri muno butumwa bwiwe wumvise aho yavuze ngo ariko na leta nta kintu ariko arafasha abapanga, yavuze ama leta muri rusange mbwa twagiye mu mugambi wa ndumpanga ituvyerekeze mu Burundi kuri no ncuro vy'ukuri ntaco leta ifasha kuri kino kibazo. Kumenga hariho n'umugambi wo kubaka amazu wari warashizeho haraheze nuko nibuka umwaka
twera nkumbure giye mu ndenza rugero tuvuze yuko leta atakikora kubera ko bwa mbere na mbere nari navuze yuko hariho amategeko ari muntu njyenye agenga ibyo gukota no gukotesha muri kibyo gitabo navuze ko civile rije trois ayo novuga ngo ni nk'urufatiro amasezerano yo gupanga no gupangisha yoba yigenga. Ariko ikindi navuga ni uko haraciye umwaka neza na neza mbere hari mu kwa gatandatu k'umwaka uhetse wa 2023 ubushikiranganji mu vyo bujejwe harimo inyubako bwaramenyesheje cyangwa bwaratangaje ko hariho politiki bugiye gushyira mu ngiro yo guhangana n'ikibazo cy'iduka ry'ibiciro by'amazi mu bisagara. Bari bategekanye yuko muri iyo politiki bavuga yuko harimo umugambi wo kuzokubaka amazu angana n'ibihumbi 33 buri mwaka. Iyo politiki rero gushika ubu inyuma y'umwaka mu matohoza twagize biraboneka yuko atakiyashobora gushikwako, kuvuga ngo nta nzu n'imwe irashobora kubakwa ariko ikibazo cyo kiguma gihari. Yeni tukovuga ngo leta nacyo iriki dakora tukoba tuyirengere mugabo kubera ko no gushyiraho uwo mugambi ni gikorwa mugabo rero tugahimiriza muri bimwe ribesekeza ndimupangayi tugahimiriza yuko ushyirwamo uburyo kandi nk'akarorero mu mategeko agenga amafaranga leta iri bukoreshe haba mu byo iriko amafaranga yakirika akoresha muri uno mwaka cyane muri itegekanye kuzokoresha mu mwaka uja ni naho haboneka amafaranga agenewe uwo mugambi kandi ari umugambi kuvuga ngo witeganye gishika n'abanyagihugu nka bose rero tuvuga tuti ni byiza yuko haba hariho imigambi ngiyo ni byiza yuko bashoboye gushyiraho ayo mategeko mugabo gushyira mu ngiro mwene iyo migambi nabyo bizofasha kurusha ego
mbega izya indemnité de logement byo byifashe gute mu gihugu cy'u Burundi Gaspard
ego icyo nacyo ni kindi twashoboye kugira gutohoza turacyihuta kikora ko imihwezo ugiye kuraba nk'umushahara w'abafise akazi ka leta turafatira nk'akarorero umwihwezo twawukoreye ku mushahara w'umwigisha bamaze imyaka 14 ariko arigisha imyaka 14 muri ako kazi yigisha mu mashuri yisumbuye uwo mwigisha usanga uyu munsi ari muntu ashyize nk'umuryango amaze kwibaruka nk'abana batatu cyangwa bane hanyuma ugazosanga afise umushahara ugenda mu mafaranga 400,051 n'amafaranga 700 uwo mwigisha ugiye kuraba mu mafaranga leta iba yamutegekanirije yuko azoba agenewe uburaro usanga ari 180,000 ariko rero ikibazo kiba kihari iyo nzu y'180,000 muri kino gisagara kugira ngo ushobore kugaza uwo muryango ubwa mbere na mbere iragoye kuronka uyironka hanze y'igisagara usanze ukorera nk'aho gake mu gisagara kice kiri ikibazo cyo kwiyunguruza ya mahera yose asigaye acaherera mu kwiyunguruza ntanke n'ibindi bya nkenerwa noneho izo nzu ntizishoboze zikunze kuboneka cyane kuko usanga tugiye tuvuge ngo uri mutwe kwita realite mu kuri kw'ibintu kungana mu buzima nyakuri abantu babayemo usanga inzu abayemo ari zimwe ziri mu 250,000 gutyo kugira ngo ashobore gutunga uwo muryango yigisha abana abarihiri kwiyunguruza bajya ku ishuri abagaburire abajyanike uzosanga ari mu 250,000 bisigaye ngo bitwara ibice 50% ku ijana by'umushahara wose
yego Spajon turiko turasa nk'abasozi ya kino kiganiro muri rero yaga Burundi inzira mutanga haba kubapanze kubapangishije no kuri leta ubwayo kugira ngo ibibazo biveho kuko numvise ko bihangayikije benshi cyane cyane urwaruka n'ikintu cyanangaje sense ko urwaruka nago bibaraba gose ku rwego rwa guke icokorwa mu majambo make mu munota umwe coba nk'icaye
ego kwa reka mbere kuri leta nkumbure kuri leta muri rimwe sekereza ndumupangayi dutanga ibyiyumviro cyangwa intererano zibiri tuvuga tuti nibashyireho urwego rujejwe gutunganya ikibazo cy'uburaro no gushyira mu ngiro nkumbure imigambi leta iba ifise mu bijyanye na kino kibazo cy'uburaro kuko twibaza yuko nkumbo y'ibyo nafasha na leta kubyungukiramo muri bimwe by'amakuru ahanabyo twavuze ku bijyanye n'ingene bene amazu rimwe na rimwe usanga bashobora gukwepa gutanga amakori bakajya bumvikana n'abo bapangishije ibintu bituma babafasha gukwepa gutanga amakori ibyo nabyo twavuze tukavuga tuti kugira ngo icyo gikunde dushyiraho urwego rugejwe gukurikirana no gushyira mu ngiro imigambi n'amategeko agenga ibyo gupanga no gupangisha
urakoze
cyaneuvugagushyira mu ngiro iyo migambi iba yabayeho kuri leta kugira ngo abanyagihugu babone koroherwa usezeranye kubaka inzu 333 tuvuga tuti
Spajon Gabo umuyobozi mpuzabikorwa mu runani rw'abanditsi ya Gaburundi directeur executive plateforme ya Gaburundi wakoze cyane kuza muri sanga kugira ngo tuyage ku vyuno mugambi wanyu ndumupangayi ejo nitwongera kuza uzo twitter
murakoze cyane ni kuri kandi natwe mwadutuma ko tuzokongera kwitaba murakoze cyane no kudukunda
ego dushimiye abari kora twumviza bose kuri micro ya Lidiane ni nahazo ikiganiro cyari muri studio y'Indwina Diatahana ingenieur Bob bari mu ngabwe